Tam biraz tam girenler.
Ama kuru, bakur bakur yaramcım öyle.
Mwiriwe mwese muteza matwi radio Inzamba kaze muri aya makuru yaranze yindwi yo kuvita iki 28 ntwarane gushika itariki 3 ndamukiza mu mwaka wa 2022 kumashikirizwa na Diane Nkuru Nziza.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org.
Fortuné Gahetanzongo ni wagiye kuba intumwa idasanzwe ijejwe gukurikiranira hafi z'agateka kazi na muntu mu Burundi avuka muri Burkina Faso, hakaba yagenywe kuri uyu wa gatanu n'inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe agateka kazi na muntu. Inyuma y'ivyigwa mu bijanye n'amategeko, Fortuné Gahetanzongo yagiye arakora mu gisata c'agateka kazi na muntu ku isi. Vanessa Muhiteka.
Fortuné Gahetanzongo yavutse mu mwaka w'igihumbi n'1974 muri Burkina Faso. Inyuma y'amashuri mu bijanye n'amategeko, yarabandanyije n'ibindi vyigwa mu gisata c'agateka kazi na muntu ku isi. Fortuné Gahetanzongo yarakoze cane mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Yarabaye umucamanza mu gihugu ciwe c'amavuko kuva mu 2002. Ashingwa amabanga yo kurongora igisata co gukingira agateka kazi na muntu mu bushikiranganji gitaho iby'agateka kazi na muntu muri Burkina Faso hagati y'umwaka w'2006 n'2011. Fortuné Gahetanzongo yarakurikiranye kandi amanama atari make mu by'agateka kazi na muntu ku isi, aranatogwa no kuba icegera c'urongoye umugwi ugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu. Yarabaye n'umwigisha mu ishuri kaminuza ry'ivy'intwaro mu bucamanza ENAM kugera mu 2014. Tubibutse ko muri gitugutu umwaka uheze inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe agateka kazi na muntu yafashe ingingo yo guhagarika ikiringo cari cahawe umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi. Uwo mugwi wa ONU warashizweho mu 2016 utohoze ku mabi atandukanye yakorewe Abarundi kuva mu 2015 inyuma y'imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca 3 c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Uwo mugwi wongewe ikiringo incuro 5 ushira ahabona ivyegeranyo bigaragaza ko agateka kazi na muntu mu Burundi kifashe nabi cane.
Tubandanirize ku vy'amatohoza kwigandagurwa rya Musenyeri Michael yaserukira papa mu Burundi yishwe arasiwe mu Burundi nyene mu mwaka wa 2003. Ivyogwa rufugwirwe ngo bizokorwa n'amatohoza y'umugwi ujejwe kuvugana ukuri no kunywanyisha Abarundi severe, vyamenyeshejwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuwa gatatu ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ni nyuma y'urugendo yaravuye kugira i Vatikano aho yabonanye na Papa Francisco arongoye Ekleziya Katolika ku isi. Umviriza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Twaravuganye n'ibijanye no kumenya ukuri no kurekuriranira aho umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira ugejeje ibikogwa. Baranatubaza bati none ko ivyago vyashikiye Burundi vyashikiye na Ekleziya Katolika mu Burundi kuko murazi ko vyahitanye ubuserukira papa hano mu gihugu cacu. Baratubaza bati none mu matohoza mubigejeje hehe? Baratubwira ko nabo bipfuza yuko isabukuru y'imyaka 20 iheze agandaguwe yuko bo babamenye imiryango kuko irabaza ingene vyagenze n'ababikoze. Twese turabonera hamwe yuko ico gihe uburongozi bw'igihugu bwari buhari ibwari bufise ubushobozi bukwiye bwo kugira amatohoza akwiye kuko murabizi ko twari mu bihe by'amagume. None rero yuko ubu mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira ku bintu byose bitagiriwe amatohoza muri iyo myaka byose bazobigirira amatohoza.
Ku bwa Vitale Nshimirimana yize amategeko, iyo mvugo ya Evariste Ndayishimiye yerekana ko leta y'u Burundi ifadikanije na Severe bashaka kuguma banyegeza ukuri kugira ngo bashike ku nyungu zabo mu gihe buzaba ritorera ubwicanyi bagira ko amatohoza. Umviriza umushinga w'amanza Vitale Nshimirimana.
Uwa mbere hoho Monsenyere Michael Kutine yagandaguwe hakoreshejwe amasase, bivuga yuko yagandaguwe n'abantu bari kubaragwana nimba atari abasirikare bari abitwaje ibigwanisho nk'uko byamenyekanye muri iyo minsi. Benshi baravuze yuko yari migwi yitwaje ibigwanisho yakoze iryo bara, hanyuma kandi byo nta n'uwo biharira kuko muri iyo minsi iyo migwi yarasasitse inganda arisha abantu ahatari haki ikibaba jenu uko kubicho gihe mu mwaka na gata tuwa hagie gucha imyaka mirongo ibiri tama toho zwa ege zaba ngo abako zigobara bakurikiranwe hanyuma gucho nyene umuntu agaheza kibaza igituma no munsi bacha baje kuvuga ivyerekeye igandagurwa cy'umusenyeri mu gihe hariho abandi bagandaguwe muri ubwo buryo aho twovuga nka Musenyeri Asebeke Joachim Ruhuna nawe nyene yagandaguwe mu myaka ya 1996 agandaguwe n'imigwi rwana hanyuma rero yuko leta y'u Burundi ikoranye na CDR baza baritorera kamwe kamwe bavuga ngo iki tugikore iki tukireke ibyo biratandukanye no kurondera ukuri ku byaha byakozwe nkuko abarundi babyifuza ico twibaza nuko hategerezwa gukogwa amatohozwa akarwaba ibyaha byose byabaye muri kijya kiringo CDR bayihaye hanyuma y'amatohozwa gakogwa mu buhinga gakugwa mu bwitonzi agakogwa humvirizwa abantu batandukanye hanyuma umwe wese mu bagandaguwe akaronka izina ababuze bakamunamira aho rero niho imitima yoheze ikaruhuka hanyuma yuko Ivarice Ndayishimiye ahengera agiye Vatikano agacaja kuvuga yuko bagiye bakora amatohoza nibaza yuko bari no kumubaza igituma amatohozwa yerekeye ababikira batatu bagandaguwe igihe ICNDD-FDD yari yamaze gushika ku butegetsi kandi mbere ni vuba iyo yahereye gucyo ukuri kukabukuri nyakuri ntikubukuri umwe wese yiheka ko ashaka kurondera inyungu ziwe za politike cyanke izindi nyungu
ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu baronze urukingo rwa coronavirus ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyigwaye adasinzikara byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa
akanaka mu mutewe na radio Inzamba agateka kawe
Amakuru yaranze indwi yabandanirije kubijanye n'injira ya Kongo mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko zemejwe mu nama y'abakuru b'ibihugu igira 19 ya EAC yabaye tariki 29 ntwarante nyene biciye ku buhinga bwa none cyaciye kiba igihugu kigira indwi mu bigize iryo shyirahamwe cyiyongera kuri Kenya, Tanzania, Uganda, u Rwanda, u Burundi na Sudani y'Epfo. Iryo injira rya Kongo Kinshasa muri EAC ngo rifise akamaro kanini cyane ku bihugu biyigize na cyane cyane ku Burundi mu bijanye n'ubutunzi ibyo bivugwa na Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi hasigura ko Burundi buri hagati y'ibihugu bibiri binini arivyo Tanzania na Republika ya Demokarasi ya Kongo ibyo bigasigura ko abashorera ibintu Burundi bazokwiyongera ni nkuru ya Hawula Nkengurutse
Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi avuga ko igihugu cha Kongo ari kinini cyane kandi gifite ubutunzi bwinshi cyane ibyo nabyo bikaba bifite akamaro kanini u Burundi ari igihugu bisanzwe bihana imbibe kuko isoko y'ibishoka mu Burundi izokwaguka ikindi naco ngo nuko igihugu cy'u Burundi kiri hagati y'ibihugu bibiri Tanzania na Republika iharanira demokrasi ya Kongo ibidandazwa bizoza mu Burundi bikaba biziyongera cyo kimwe no gutanga kazi ku mahera make ku Faustin Ndikumana akabona ko iryo yinjira rya Republika iharanira demokrasi ya Kongo mu muryango w'ibihugu byo mu karere k'ubuseruko bifise akabirya ku gihugu cy'u Burundi mu karere kuko uruja n'uruza rw'abantu canke ibidandazwa ruzokuyongera
isoko igiye kuba nini abashaka gushorera ibintu muri akarere bagiye kwidegenja isoko ya Kongo ni nini cyane na cyane cyane ko n'abakongomane bashobora kuza kugurira ibintu ngaha ari benshi urumva ruja n'uruza rugiye rurabaruka kumera urushikiwe n'amategeko y'aka karere mu kwinjiza ibintu by'amadwazo duwane cyane n'ibindi byose bikaja mu ntumbero y'ishyira mu byaka y'ubuseruko na kuko kanini cyane nk'igihugu cy'u Burundi cyo rero kiba kiri hagati na hagati y'ibihugu urabona bakunda kuvuga yuko ururimi rw'icyongereza ariko gonyene wemewe muri kare kibugu bya kayuseruko Kongo yinjiye n'igifaransa cyaraye kindi n'ukuba yuko indimi zose igifaransa icyongereza bigiye gukoreshwa Burundi bwiteguye neza mu bijyanye n'urudandazwa cyo bita positive plaque tournante bwohungukira cyane mu guteza imbere ibisagara bya mu Burundi ugasanga ababa mu buseruko bwa Kongo n'ababa mu burengero bwa Tanzania basanga bazakorera ibintu ngaha mu Burundi
Fosto Ndikumana akaba asaba leta korohereza abikorera ibyabo kugira bazoshobore guhiganwa mu masoko yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko
Burundi goraba cyane cyane inyungu ijanye n'uruja n'uruja rushobora kwiyongera neza uruja ari n'amateka ya karere n'ibidana zingene bihana ha ibintu rero twovuga tuti twitwushima cyane ibiyumvira yuko mu bijanye no kugira ino ryo kohereza gwiza tunga gushikira bikore utwabo nibaza yuko leta yo hakerebukira kuko nakabijya gashasha ko bakiyongiye ko
mwomenya ko isoko ya karere ka Afrika y'ubuseruko igiye kwaguka ikazoba iharugwamwo abantu bangana n'imiliyoni 263 bashobora kwinjiza imiliyaridi 243 z'amadolari ku mwaka mu karere nk'uko bishikirizwa n'urunani rw'abagwiza tunga mu karere ka EAC
Muri ndwi kandi haravuzwe ubukene bw'igifungurwa cy'ubugari bw'imyumbati mu ibohero rikuru rya Gitega ivyo bica bituma abafunzwe bafungura ibiharage gusa navyo ari ntica ntikize nkuko amakuru ava muri iryo bohera bivuga ni nkuru tubaza Vanessa Muhiteka
Abanyururu bo mu ibohero rikuru rya Gitega bavuga ko amazi ndwi yose watwitse wavubi ku munsi baronswe igikombe kimwe cy'ibiharage gusa igikombe kimwe cy'ibiharage bihiye gihabwa umunyururu umwe akagifungura system no mu ijoro ibyo biharage byahora byunganirwa n'ifu y'imyumbati baheza bagashombamwe ubugayi mu ndwi iheze yose ku bitariki 21 z'ukwezi kwa gatatu kugeza n'ubu ntibarigera baronswe igifungurwa cy'ifu y'imyumbati bamwe mu banyururu basanzwe harimo abagwaye indwara zitandukanye bafite ubwoba n'amakinga ko bashobora kwicwa na kigoyi cyangwa iyo nzara igasongera isi basaba ubuyobozi bukuru bw'amabohero n'abarongoye ibohero rikuru rya Gitega gukora ibishoboka byose ngo ico gifungurwa cabuze kiboneke abanyururu nabo baronka gahingwe Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka kuri telefone abarongoye ibohero rya Gitega co kimwe n'abarongoye ubuyobozi bukuru bw'amabohero kugira batange umuco kuri ubwo bukene bw'ibifungurwa muri iryo bohero
ubushikiranganze bujejwe ubutungane bwari bukwiye gufata mu minwe ico kibazo cy'ikena gifarine mu ibohero bivugwa na Jean-Claude Ntiburu munsi yajeje gisata cy'amategeko mu ishyirahamwe ya Kate Burundi rirwanya gusinzakariza ubuzima kiremwa muntu abona ko ubutegetsi bugifata minenegwe tumukurikire
biragoye kumva ukuntu kibazo nk'ico komeye kitaronka inyishu ikenewe kandi mu Burundi batwara igihugu bataravuga yuko hari inzara teye mu gihugu kwebwe rero muri akato mucha tubona yuko hari ukuntu ko gufata minenegwe ico kibazo kubatware ko kibazo cyo gufungurira abantu ni kibazo cyategerezwa gufatwa kikigwa n'ingoga eka mbere aba mu bikorwa leta yo kwihutiye gusumba ibindi ko kiba kiraba ubuzima bw'abantu twembere dushobora kuba twiyumvira duti ibyo bintu cyuko fungurwa zibura byo bifitanye isano na nuko dukunda kubona amasoko ya leta atangwa harimo akajagari no kudakurikiza amategeko ubwo bukene bw'izo fungurwa rero bwiyongera ku ngorane abanyororo bari basanzwe barimwo kuva cy'imyaka ibiri batarekuriwe ko abantu bo mu muryango yabo baza kubaramutsa abo rero mu muryango mu bisanzwe yaho ribazanira utwo ushobora kubafasha kuzo leta isanzwe bagaburira ko navyo neza bisanzwe ari bike none ubu hoho urumva imiryango ntimenye ingorane abanyororo baba barimo kugira ngo baze kubasahiriza n'uwo bushoboye kuzana byagemuriye wiwe ntamenya yuko byanamushikiriye kubera ko je nyine byuko batarekuriwe ko kubabonana twebwe rero ngaha twosaba ubushikiranganje bw'ubutungane kuko nibwo busanzwe burabijanye n'amabohero ko uwo mubabaro w'abanyororo bo bugira uwabo bakumva barazi kuntinzara ibabaza bakakore kushoboka byose kugira ngo batore inyishu iramba kuri ico gorane ya miricyo iragaruka buri kwezi buraburindwi umwaka wose ukarenduhera bari muri izo ngorane
Aha ni naho amakuru yaranze y'indwi agarukiye turashimiye mwebwe mwese mwaduteze amatwi mugire impera y'indwi nziza